VOA. Ini radio ijwi ya Amerika. Ijwi Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mirewe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa Mungu itariki 25 y'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2016 muri kumwe na Frederic Nkurikije. Ubu ni umwanya w'ikiganiro muri sanga umurwi w'abahinga igenga ku munsi wa kabiri warasohoye raporo isaba kuhoba umurwi w'ishyirahamwe mpuzamakungu wotohoza icyozwa ry'agateka kazi na muntu, ukaba kandi waremeje muri iyo raporo ko amabi menshi ahanini akorwa na leta y'u Burundi hamwe n'imirwi ishyigikiye leta y'u Burundi. Leta y'u Burundi yanebaguye ico cegeranyo ivuga ko kimeze nk'icegeranyo catunganijwe n'abanyapolitike. Leta y'u Burundi siyo yonyene yanebaguye ico cegeranyo ku munsi wa gatanu, aho umugambwe Ipuna warahaye ikiganiro amenyesha makuru uraheza nawe nyene uranegura ico cegeranyo. Ejo ku munsi wa gatandatu naho abantu bashika 5,000 baragize imyiyerekano ku murwa mukuru Bujumbura biyamiza ico cegeranyo c'abahinga ba ONU baherutse kuvuga ko mu Burundi hashobora kuba ihonyabwoko. Leta isaba ONU kutemera ico cegeranyo ikongera igasaba abahinga bakoze iyo raporo gusaba imbabazi abarundi. Iyo myiyerekano yari yatumwe ko na leta. Reka tubumvishe inkuru yerekeye iyo myiyerekano twateguriwe na mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Rohero komine mukaza hagati mu gisagara cha Bujumbura imbere y'ibiro by'urongo igisata cha ONU kijeri wagataya kazi na muntu mu Burundi. Abari mu myerekano bariko biyamiriza abahinga batatu bigenga ba ONU bakoze cegeranyo giherutse gusohoka uhereye ku bari abarongoye. Imbere yo gushika muri ico kibanza bari babanje guhurira ku masanganzira yitiriwe ONU ari muri zone Ngagara mu buraruko bwa Bujumbura. Abari bitavya kamo ka leta bihereje barabara yitiriwe Chaussée Peuple Morundi igana mu gisagara hagati bakatira kuri Avenue de l'Université barabandanya baja gusubira gukatira muri Boulevard de Lipron. Aho ku buserukizi bw'igisata cy'agateka kazi na muntu bwa ONU niho havugiwe amajambo. Terence Ntahiraja umwunganirizi w'umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu niwe yari yaserukiye leta, yavuze ko abahinga ba ONU bahenzwe n'abama barota gutembagaza ubutegetsi. Ntahiraja yanasavye ONU kutemera icegeranyo catanzwe nayo abahinga bagikoze bahamagarirwa gusaba ikigongo abarundi.
Yaba amaraporo Burundi bwakoze igihe bagira amakenga amaraporo yakozwe mbere, yaba raporo ashikirije umushikiriza mbanza kizigenza wa Repubulika yasohoye yerekana ingene abo bantu bariko barabesha n'abakoze ibyaha byinshi bitandukanye nta na kimwe kirimo. Wihweje ingene hariho abari batwaye mu migwi yabicanye bakishikana ku nzego zibijejwe bakagira amatemo yaje bakabivuga byose ngakumugaragaro nakina kimwe basize no yerekana rero yuko iyo raporo ndio itamo kifasa raporo bize tube tutayemera kuko ibintu binyamana n'ubeshi nibaza ko bahwa amafaranga naba yasanzwe bavuga iyo majambo kuko ivyo bavuga mu ibarabara ivyo biri muri iyo raporo
mugira muti bari kwandika iyindi raporo nshasha yo kwimenzura
iki gusoba kigongo ahubwo nayo raporo nibaza ko yakorwa n'abana tarabo na yige yo bakwiye yose ikwiye gufutwa hamwe bo baraja gucyo twabasa guca batanga imiho kuko akazi ndaka kabana ni cyane nabo badusaba kigongo kuko batubeshi
abiyamizwa sawo bahinga bawo nibo nyene harimo nabandi nk'indongozi tsuna ni senared rutavuga rumwe n'ubutegetsi
uwo mugabo bita ni nani twamwiyamirije
imbere yo gutangura urugendo habanje igisabisho. Uwasenze yaganije president Nkurunziza n'ubakuye abisiraeli mu gihugu cha Egiputa igihe bari mu buja bw'umwami Farao.
Ibizamyeho kagishasha uwo kuri Yesu intumwa ziwe ni habunzemo intumwa z'abafronde harimo Yuda yarafronze acarahemukira abandi aramugura nk'uko abo bantu bari hanze batuguze. Reka mana ko turi hano mama uturongoye ni perezida wacu uwo twitoreye niwo Mose niwe Dawidi niwe Yosefu turafashe mana ubushobozi bw'Imana bw'abazungu ababaduhahaje urabazi mana izinani yo zibera urahazi turasabije inama zose ziri Bruxelles ziri muri Etats-Unis no mu Faransa no mu Rwanda
mu munzira abari mu myerekano bagenda barayagiza president Nkurunziza mu mirongo harimo n'utwana duto duto nk'utu duhungu tubiri tw'imyaka nk'itandatu twaye duhekanye ku ikinga Tuwa tindi imbo, haini vizi vugo ngiki.
Hala tuwati mwini ho! Mwini ho! Kutoka ama ho, kari mzira kwa kula ho. Hatu munga, hama nunga, hanyelewa, tuzoma songako.
Mwaje kuya mniza wahinga vigenga waonu, niche giranyo chabo, harimona wa shinga mateka, na wakengu za mateka, na wajijumwe muribo, kwa talenza karimbi. Mugi haseru kila barundi bose, wawe melikiche giranyo, na wachia mniza. Umukenguza amateka remi baramama yanyishuye bikurikira
jewe databuja n'umunyagihugu umunyagihugu niyo yanshizeho ni nawe yandugitse kugikorwa n'ukuvuga yuko uwandungitse kugikorwa kijya kintu kitamuhimbara kitamunezera jewe narungitswe ngo ndamuserukire urumva ko nanje ubwanje nto kinezererwa nejo nibasubira kutubeshera nzofata ya mbere maguruka mvuga nti teshwa mute
urimba ruhagize igihugu rwahawe kibanza narwo nyene nkuko vyama myerekano beni president Nkurunziza kuri uyu wa gatandatu nta myerekano nimwe yaroyemwo naho yahora akunda kuja gushikira abanyagihugu bo mu ntara zo hagati mu gihugu ico bikora yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter mu kiringo c'amasaha 3 yanditse ubutumwa 40 mu vyo yanditse yagize ati nta munyamahanga azoza akunda Burundi kurusha twebwe bene bwo canke b'abanyepolitike bakeneye kumenyekana baronse urimbo rwitwa genocide mu Burundi eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze eloge yamara batavuga rumwe na leta barashigikiye raporo yabo bahinga Dr Jean Minani arongoye urunani rutavuga rumwe na leta wewe havuga kwimurwi obahinga washikirije ibintu abatavuga rumwe na leta bari barasemereye kuva kera arongera akavuga ku bintu biriko birabera mu Burundi muri iki gihe bimeze nk'ihonyabwoko mbega mwebwe iyo raporo mu ivuga ku iki hagati ya leta y'Burundi hamwe n'abatavuga rumwe na leta abariko bavuga amakuru atari yo nibande kuri ibibazo byose rero twatumiye abashinga ntaye babiri twatumiye professeur de Gracias Nkinhamira tukaba kandi twatumiye na Dr Jean Minani turamurondera mukanya nibaza ko twadufite telefone mu bibiri ariko amakuru turonse mukanya nuko yamaze gushika mu Rwanda reka mukanya turamuhamagara muri we neza mushinga ntaye de Gracias Nkinhamira wi alo uri turiko turakumva nibaza ko mwufata telefone kugira ngo tubanze tuganire professeur de Gracias Nkinhamira mwiriwe neza alo mukanya nibaza ko telefone y'umushinga ntahe de Gracias Nkinhamira iri kwiragorana ariko kandi tura telefona n'umushinga ntahe Minani mukanya nawe nyene twigira ngo tuzobe turi kumwe muri iki kiganiro mu kurindira no kuraba ko hariho de Gracias yo bamaze guheza ikiganiro twumvise ari impari ari mu nabandi bateramanye reka twumve niba ashora kuba atwumva muri iki gihe de Gracias Nkinhamira bona twumva nubu nibaza ko atariko aratwumva reka tubandanye turondera abashinga ntahe ndabona mukanya vyabagoye amatelefone nibaza ko ariko aragorana sinzi ko atatwumva neza ariko mukanya wewe twariko turamwumva hanyuma ikiganiro nkuko twababwiye tukaba tugiye kuvuga cyane cyane ku byerekeye imyerekano yabaye ejo ku munsi wa gatandatu inyuma yaho hasohorewe iyo raporo ivuga cyane cyane ku itohozwa ryakozwe n'abahinga batatu bo mu bihugu bitandukanye umwe yava mu gihugu cya Afrika y'Epfo akaba ari Christophe Hines hakaba ariho n'undi yava mu gihugu cya Colombia akaba n'undi yava mu gihugu cya Algeria n'abahinga rero banonosoye ibyerekeye amatohoza ariko raporo bashikirije isa n'itemewe na bose ntibayivuga ko cyo kimwe abashinga ntahe twatumiye rero nibaza ko bari kwaragorana ariko mukanya ariko turabandanya turarondera
muri isanga Muri sanga ni ikiganiro kigwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Muri kamura bandanya kumviza radio nkeje ujya Amerika risamanyira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi mu kiganiro muri sanga ariko telefone zisa nizatugoye mukanya ico kibazo cha telefone turagitorera umuti hari abashinga ntabe babiri twatumiye professeur de gracias nkinamira twatumiye kandi na docteur Jean Minani arongoye urunani senarede mukanya rero sinzi gituma ariko turumvikana turamwumva ariko wewe ntari kwa twumva professeur de gracias nkinamira sinzi gituma nibaza ko umurongo wa telefone wiwe utameze neza mu kanya ariko ikiganiro ni ikiganiro gihambaye cyane rwose twihweje ukuntu abanyapolitiki cyane cyane batavuga rumwe ku byerekeye iyo raporo yashikirijwe n'abahinga bishyiramo impuzamakungu n'abahinga bavuga ko mu Burundi eka ishyiramo impuzamakungu ikwiye gufata ingingo zo kurungika nk'umurwi wotohoza ukarabira hafi cyane rwose ubwicanyi buriko buraba mu Burundi bavuga ko bubandanije hashora kuba ihonyabwoko uyu murwi ukaba waranavuze n'ikigabane cindwi no kuvuga ko aho amakungu yoca afata ingingo ku nguvu yo kurungika abasirikare eka inteko mu gihugu hanyuma nkuko tubizi leta y'u Burundi kuva kera yamyamiriza inteko mpuzamakungu hari n'abapolisi ishyirahamwe mpuzamakungu ryari ryasabye ko burungikwa abashyika 228 ariko leta y'u Burundi eka n'abarundi basa n'abatemeye cyane rwose ahanini icyo cemezo ni ngingo rero dukwiye gukurikiranira hafi tukaraba ukuntu cyane cyane abarundi bayakira ariko twihweje imyimenyerezo myiyerekano yabaye ejo ku munsi wa gatanu ku wa gatandatu bavuga ko abantu bashika 5,000 bari bitavye iyo myerekano abantu abarundi mu bwoko butandukanye abahutu abatutsi abatwa bose bakaba bari bagiye mu ibarabara ejo ku munsi wa gatandatu kwiyamiriza ico cemezo canke iyo raporo ayo rero niyo makuru abashinga ntawe twatumiye nibaboneka amatelefone niyamera neza nibo tuhava tuyaga cyane cyane ku vyerekeye ico cemezo n'ukuntu kiriko kirakirwa nibaza ko amatelefone amwamwe ariko arakunda ego mira le calero tu rabe ko twaba turi kumwe n'umushinga ntawe de gracias nkinamira mwiriwe neza umushinga ntawe de gracias nkinamira nibaza ko akiri mu ngorane docteur nkinahamira muratu niba mutwumva muje ku ruhande izo ngorane muri mwo mubanze muzireke kuko abanywa nyuri radio ijwi rya Amerika bararindiriye ko mwita ba telefone kugira ngo dushore kubandanya ikiganiro ekana Docteur professeur de gracias muje ku ruhande turi kutuganira muzaba mukoze muratwumva
yego ndabumva
muratwumva ariko sinzi ko mwakurikiranye uyu munsi cyane cyane turi kutuvuga kuri
hallo
muje kure yabo bantu muri kumwe kugira ngo turabe ko twoganira muzaba mukoze
Hello?
Oui, tukako tuvuga cyane cyane ku byerekeye imyerekano yabaye Bujumbura inyuma iyo myerekano ikaba ibaye inyuma yaho hatangarijwe raporo y'abashingantahe batatu bishyira hamwe impuzamakungu abo bashingantahe nabo bakaba basohoye raporo ivuga ko mu Burundi hari ubwicanyi bushobora kumera nk'ihonyabwoko mushingantahe Deogratias nkinahamira iyo raporo mwebwe mwayakiriye gute
Bon, ni je nibaze yuko iraporo irafitse ingorane yuko si raporo nibaza ko bihagizwe n'abagereza spare bajya bagisere banacunze imindi bazafata aribo bayigize bayakiriye yiri kuko ibyo bavuze n'ibindi bitumvikana bitari byo abori benshi bari babyihenda ko donc quelque part je crois que c'est plutôt une copie, une plagiat. Wabikoze kandi bavuga neza ko ari abantu baba expert ariko bivuze yuko ari abantu b'expert bwabo kuko bakoresheje
aho nabo bahumuriza nkababwira ko abo iyo raporo yabo bayikoze kuko jewe narabajije umwe muri abo bahinga yitwa Christophe Heinz twagiranye ikiganiro ku munsi wa gatanu aremeza ko iyo raporo ariyo bayikoze kandi aremeza ko barungitse umurwi w'abantu batanu nabo nyene bishikiye abo bahinga batatu bishikiye mu Burundi inshuro zigira kabiri bakaba barayaze n'abantu batandukanye iyo raporo rero ishobora kuba yanditsemo ibintu mutashimye ariko abo bahinga nimo bayikoze
birashoboka dutse ko ari bo bayikoze kandi naho ari bo bayikinye ntibavuga ko atari bo bayikoze ikintu gihe nibaza gikomeye ni uko ibirimo byose ibintu byo kubesha by'amarementa ya plastiki ni uko babyita rero hari ukuntu jewe navuze yuko ngiye baranabyanditse nivyo ndi guverinema nk'umuntu abatwaye barabadezinye namba yiwe Husseine le commissaire droit de l'homme arakwiye gutanga gusaba dezesi gushashima kuko sanabyo mariye na barabekera zirike na preze ni uko ubuyobozi bundi abarundi bose bari kumwe n'abahotana arabatwa abiya abafunksiyoneri abanyagihugu ari abantu bose nta muntu n'umwe yabyumva ngo bigiye bimva ko harimo n'ikintu kimwe cy'ukuri
mwebwe rero mwebwe rero mu ivyo banditse ko ashobora kuba uhonyabwo ku Burundi mubona ridashobora kuba
oya ntibishoboka impossible kandi n'abanyagihugu n'abarundi bonyine bazigira ni impossible ibintu ndi kwenda kubibwira ya jenoside jenoside hariyo bayigurisha bagiraze yuko hariyo yageraga ikabafasha gushika kuco barondera niko bamubaza yuko nta jenoside buri musoreka mu Burundi nk'ubu gihe ndi kwenda kubwira mvuye ruguru ruguru ferdinand mondia n'igitangaza n'ibara barabindi byose abantu bose abandi abajya mu misa abava mu misa abantu bose buzi n'ahantu hatekanye cyane kandi hari n'abandi bantu bahetse ntibabigije
ariko naho muri ko muravuga gutyo professeur Deogratias Nkinamira hariho abatavuga rumwe na leta cyane cyane nka Senared umukuru w'urunani Senared Dr Jean Minani nawe nyine twagiranye ikiganiro aremeza ko mu Burundi ariko hari abihonyabwoko kandi iyo raporo nayo nyene ariyo ivyo yashikirije mwebwe mu bivuga kwiki
ivyo ngira arabyitiranya kandi kibwambira bivuga yarabivuze no muri yashano vuga ngo iki yarabivuze no muri no muri no ranzua rumba dewe sino kuyiba namuvuga cyane ko nina ni mambo y'igihugu n'umuntu uzi cyane twakora ngo yagiye ngo kambaye muri no ranzua ukuntu rero agenda arahindura avuga ibintu niba azi ko ibintu bya jenoside ni ukuri yari ko arabikinisha arazi byari byo arazi ibice bice kereza mutwe kubivuga gutyo abona mu Burundi ngo ntihamize kugira ngo yibaze ko adashobora gutaha i Burundi agaca avuga ngo ariyo jenoside hari ubwo buryo bitaha kubera ingorane mbibaze
kudashobora gutaha mu Burundi ntigishobora kuba ari cyo ariyo mpamvu ikomeye umuntu yavuga ko mu Burundi hari ihonyabwoko ritariko riraba mu gihe ritanazoba ibintu mwibaza byo bituma abanyapolitiki batavuga rumwe na leta babwira amakungu ko
urumva nibaza ko umuntu yadufasha kuvuga ibintu by'ihonyabwoko mu Burundi ubu
Reka tubaze n'umushanahe ndabona umushanahe Pancras Chimpaye umuvugizi uru nani senarede ariho mu kibanza cha Dr. Minani yagize ingorane za nyuma mwiriwe neza umushanahe Pancras Pancras muratwumva murakomeye hari turiko tuvuga cyane cyane ku byerekeye ya raporo yasohorwa n'umurwi w'abantu batatu aba bahinga batohoje ubwicanyi mu Burundi bakaba bavuze ko ashobora kuba ihonyabwoko mu runani senarede Dr. Minani we yaravuze ko ihonyabwoko riko yaba iyo raporo mwebwe mwayakiriye gutega mushanahe Pancras Chimpaye
twebwe kuri iyo raporo twarasohoye itangazo ngira ngo namwe buryo yarabashikiriye aho duhagaze mwahabonye aho duhagaze nuko Burundi bumaze kubura kuva mu mwaka uheze abarundi barenga igihumbi bishwe n'inzego zari zigeze gukingira abanyagihugu ubwo bwicanyi abo bahunga abashyirwa mu gaso abafatwa atamatika akurikizwe bakanyuza mu gatondo ugatanga basanga batoye iziga senarede ya nyina ntaryo isaba makungu yuko yoza akagira itohoza na cyane cyane yuko amakungu yorungika abantu baza gutabara no gukingira abarundi aha rero sagaseseshwa rumuri ntawondeha amaraso yirirwa araseseka naba uyu ajida baheruka kwicira mu iperereza ku gerekezo rya 14 nyongera igi n'ibintu byose by'agashinyaguro n'ibintu byerekana yuko hari umutima w'ubunyamaswa muri icyo gihugu n'ibintu byerekana yuko hariho ubwicanyi bw'agahomerabunwa bushobora kujya no kuri igihonyabwoko kuko uri karavuga ngo mu gisoda ngo hari abatutsi 50% ku ijana abahutu 50% ku ijana mbega abatutsi 50% ku ijana bari mu gisoda bariko barabuza icyo bariko barakora kugira ngo babuze yuko abatutsi bariko barahohoterwa mu gisirikare bitwa bafungwa
mushe naye pankase mwavuze abantu igihumbi bamaze kwicwa muvuga ko bishwe n'inzego z'igihugu abantu bose bishwe n'inzego z'igihugu canke hariho n'indi mirwi ica abantu mutariko muravuga ikinyoma tubiye neza
abo bose bishwe n'inzego z'igihugu no onze nova l'onze décembre ho nyine kwicwa abantu barenga amajana atatu kuko urazi ko makasi yose bagiye bariko araraba ngo abantu basatse gutera amakambi kandi atari ibyo kandi ugasanga bafata abajeni imisore ikiri mito imisore y'abatutsi
muriko muvuga ko atabantu bateye amakambi amakungu yose yaravuze ko hariho amakambi yatewe muriko murabihakana
amakambi yaratewe Federico ariko abantu bishwe abantu bateye amakambi ugasiza kubarondera amakasi yose y'abatutsi n'umuntu usanzwe muzi ko ari umututsi ugatukisha ku buhomba ntasigwe mu gaso ntasiga urubanza ibyo onya no kwigenga bunyamaswa no kwigenga nk'intwaro twari twarasezereye wumva ngo abantu batuye mu rumonge bagatarasa sirana mu kirundo mu kibitoki bubanza kandi babuze ko batse batse mu rumongo
tubibutse inshuti mwese kamuri kamara bandanya kumviriza iradio ijwi ry'America risamyanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi mu kiganiro muri sanga tukaba turiko tuvuga cyane cyane kuvyerekeye raporo y'umurwi w'abahinga ba ONU hamwe n'imyerekano yo kuyamiriza yaciba ku munsi wa gatandatu turi kumwe n'umunywanyi w'iradio ijwi ry'America Emmanuela miriwe neza
cyane
mirewe murafite ikibazo murafite icyumviro twatumiye abatumire babiri turi kumwe na professeur de Gracias Inahamira tukaba turi kumwe kandi n'umushyantahe Pancras Chimpaye umuvugizi w'unani Senared duga ku ijambo
ego je sinagomba gushikiriza ku bijyanye n'iyo raporo turabona yuko harimo ibintu by'ibinyegezwa byinshi bari bakwiye kuza baragira raporo begere na leta y'u Burundi bari hanze ibintu biri mu gihugu byinshi ntibabimenye bari bakwiye kuza baraza babiraba apana kuba babumviriza ibintu bica ku buhingangurukana bumenyi kuko ubuhingangurukana bumenyi hari aho bavuga mu ibinyoma umwe akavuga ibyo yipfuza kugira ngo ashobore guhubya abantu batari mu gihugu cyo
murakoze Emmanuel reka duhe n'ijambo kome mwiriwe neza
mwiriwe
murafite ikibazo murafite icyumviro
Jecho na komba kutere la ni nkiki nkuko ibi ayo matoza yagizwe n'abahinga je ndibaza yuko ibyo bakoreye ko bishimishije ahanini ni nkibyo
murakoze Cob mushiye ntahe de Gracias Inamira ivyumbi bibiri bitandukanye Emmanuel na Come Come akaba avuze ko iyo raporo ishobora kuba yashimikiye ku bintu by'ukuri byabonetse mu gihe Emmanuel we bavuga ko ari binyoma bitangazwa ku buhinga ngurukana bumenyi icyumviro cyane
do urangiza ni kuri ikintu nibaza ushobora kwibaza ko iri kuri by'ukuri arabyibaza mugabo twebwe turafise ibyemezo byemeza yuko bigira ibintu byose ari fo kandi bo nta n'umwe yigeze atanga icyemezo n'uwo muvuga ngo yaravuze kugera mu buga ngo avuge uwo ari we urumva ni ibintu byaba amatemanyaje atagiranye nayo hanyuma rero ikintu nacyo tuvuga kandi byiza ko ndavuga n'ibintu bivuga n'abantu bose abarundi bose nicyo bavuga kandi noneho bagatubye byumvikana akaba ubundi ndabavuga ngo abantu birirwa barapfa mvuga ngo abantu bapfa abantu barapfa nibura yabarapfa no muri amerika barapfa bose icyo kimwe kandi umuntu avuze ati abantu bapfuye aravuguga benshi akavuga nakoze ko niki cyane akavuga n'abapfuye abari bo circonstance z'abapfuye nayo kuva kuvuga abantu barapfa nta muntu ushobora kuvuga ngo duharire adashaka kuvuga ikintu gitumbereye cyumvikana avuga ati nakana kandi ibintu biri ngaha byanditse resepte zikaze biri ngaha nayo ibintu byinshi tutagize ibintu by'amaremendanya gusa nayo umuntu avuga ngo iyo raporo yoba ari yo yego niba yigeze aravuga ko ari yo iyo bundi ni kimwe kandi uwo yamufashe ariko iyi raporo mu kubayo ni uko daboro iba ivuga ibintu ikongera ikabaza n'abandi bakagira icyo bavuze kuko niyo bavuze ibintu byabaye ntibavuga icyo radiyisitasiyo ya guverinoma yaba yaravuze ko ibyo bintu biba byarabaye sinzi ko wumva icyo ngomba kuvuga
ego me
agatanga redeveritiyo aravuga ati ikintu kimeze gutya naka kivuga gutya naka wenda kivuga gutya hanyuma akavuga icyo nabonye nacyo ni iki n'iki temanyaje nawe akavuga ati naka niwe yavuze urabyumva hanyuma kandi noneho ngaha turajusteka n'ibintu inzego zose guverinoma irahari minisiteri ya justice irahari polisi irahari turashobora guca tubwira amatora tugenda tugahana abantu twitwira hariho inzego zose zikwiye none ni kubera iki arabanza kugenda hanyuma akaza kurungika raporo ngo ibi n'ibi atavuze abakoze bibi abari bo kugira ngo umwe nawe nyine adufashe kuko la non demonstration na byo nyine ni amakosa
yego mereka
kubwira nuko muri iki gihugu hari amahoro amahoro n'ukuri aruzuye ava ahantu hose kandi nabo nyine yarabibonye niba yarasembere yabonye ko ari amahoro ibindira ngo hazuba jenoside naho jewe kintu ni ukubwira vraiment kumu conclusion ni uko hariho une preparation de quelque chose j'accuse maintenant j'accuse la commission des droits de l'homme yuko iri kuprepara yo nyene jenoside a la rwandaise j'accuse maintenant mizina byanze bari babivuze kuko babishyira imbere kubera iki se pasike ariko barabitegura nta n'umwe ariko barabitegura bo barabitegura mugabo bashaka kubyatiza abandi waranze
icyo kirego kirakomeye cyane rwose turakigaruka ko ariko nashaka n'umushenahe Pancras Chimhai agira icyo avuze kubona Pancras abarundi batavuga kimwe nk'uko leta itari kuvuga kimwe n'abatavuga rumwe nayo ku vyerekeye raporo n'abarundi baheje gutelefona Emmanuel na Come nabo nyene basa n'abatavuga rumwe ku vyerekeye iyo raporo hari ikintu kitumvikana cyane rwose mudusigurire mwebwe igituma mubona ko iyo raporo ariyo tubwire majambo make ikintu mwibaza ibintu byerekana ko iyo raporo yabo wahinga ariyo umushya ntahe ntahamira wewe yashitse nakure avuga ko hariho umurwi mpuzamakungu werekeye hagati y'akazi na muntu wowe uri kurategura igihonya bwoko bwashaka kugitirira Uburundi duga ku ijambo
ariko umushya ntahe agomba kuvuga ko atabonye ibyiziga cya jida ibikoreyongera agomba kuba atumvise yavuga ko atumvise yuko uyu muntu umuvugizi w'igipolisi yavuze yuko bariko baramutorokira yaciye hari amaji aronka grenade aca yitwita kuri grenade n'abariko baramutorokira bose ntajya n'umuhitana ajida jean claude nyongera ko yakiriye mu iperereza ikiziga bakaza guterera imbere ya Bakarege mushikaho amaserivisi ajeje ibyo bintu abitanatana ko ibyo umushinga ntahe ariko aravuga ibyo bintu ntabyo azi mbega ko ajida nongera yakiriye mu iperereza bikaba rifise umuvugizi waryo ambasaderi Salvatori ndego umuvugizi w'iperereza ko atari we yavuze kuri ubwo buhe gito hakaza kuvuga umuvugizi w'igipolisi ibyo byose nta bibazo bihari uyu munsi uharuye abantu banigirwa muri iryo perereza uharuye abantu bazimanganirizwa ubuzima mu gico gihugu uharuye ababyeyi birirwa barahekurwa tuvuga ngo n'ahandi abantu barapfa ngo ntibisanzwe ngo ko no mu Burundi mu mwaka umwe harapfuye abantu barenga 1000 uvuga ngo mu Burundi n'amahoro hariho abarundi barenga 300,000 nk'uko hasi bivugira naho barenga bariko barangara mu makambi y'impunzi ayo mahoro ari hehe uyu mushinga ntari karavuga uvuga ngo hariho amahoro mu gihugu atamugambwe n'umwe atari soma mbike wa Petero Nkurunziza uri kuragira ibya politiki hari umuntu ashobora kuduha yuko mu kwezi kwa 12 inganda zitatikiye muri icyo gisagara cya Bujumbura inyuma y'aho hagize akazi gatera amakambi igihe hari umuntu ashobora kubiduha ko aribyo byanditse muri raporo
reka ndabasabe mucye ntahe
Chimhai ibaragereka kugwa mute muri icyo gihugu ko kirenze umwara yaraje bije birwe bizego zari bijeje kwamira uyu munsi ayo marorerwa yose aba bari ngaho babona bahoze
reka mucye ntahe Pancras muze muri aba kwisaha muri abe nk'umuntu umwe kugira ngo tushore guha ijambo abanyamanyi biradiyo ijwi rya Amerika mwavuze ikintu gihambaye cyane rwose mushya na Pancras mwavuze ikintu gihambaye kivuga ko abari ko bara toteza cyane bakubagura murafise nibaza ko mu ofise nk'abasanamu ivyo bintu kuko nimwe bamutaye afise ni nka cha kinyoma kizoba kiriko kirabandanya reka ariko tubanze duhi ijambo abanyamanyi radio ijwi rya Amerika Louis na Moses Louis mwiriwe neza
mwiriwe
murafise kibazo murafise cyumviro duga ku ijambo kanya gatoye cyane
reka murakoze kambere ndafite cyumviro ira cyane singaruka kuri lo kontinye raporo muri rusange iko ndagaruka ijambo ihonya bloko ubundi ndende mu Burundi kandi mira mu Burundi iko ndaraba zahitiye nyende zagiye biragenda hagiye hapfa abantu bo mu bwoko bwose butandukanye ariko icyatuma hanini wasanga ari izindi rusanga batabije ko bya politiki ibisanye biriya icyo gihe rero iryo jambo nkaca n'ubumenga raremereye atangira kubera nkaca nibaza ati eske none hari ihonyatutsi cyangwa ihonyahutu cyangwa ihonyabatwa urumva aho n'amakenga mba ndahafitiye aba nkatangira akabazo kugira barundi bene wacu baba bari hanze bashobore kuba botahura ifite raporo itanga akabazo camfita none abari mu buhungiro n'abatutsi gusa n'ubwoko bumwe murakoze kumakaye
murakoze Louis Moses ijambo ni ngwawe wundi munywa nyuri radio ijwi ry'America
mwerewe cyane
mwerewe
nako twavuze cyo cyiza kugereke raporo yiba gusorogwa na ONU tugageze kora muri rusange tukihoza nka raporo yasohowe bana ko tacyo na kimwe cyo boza nta honyabwo kugira ariko ari mu Burundi kubera ko muri rusange abantu bahunze hahunze ubwoko bwose abagenye barabara biyanirije ngo batatekere nko nziza ari ubwoko bwose bw'abarundi ukavuga ati ni honyabwo ahubwo umuntu aba yakoze icyo gice cyegeranye nubwo ko yo bayari ihenze mu bitanga kuko icyo tuvuga ngo ni honyabwo ko ariko ari mu Burundi turashyigana nko muri America tukarabara naho nyine byo babiri kubera abaje iko cyo cyagati ngo niho nyaruko bagwabira bwo bari kora byaba muri America ikina cyo cyagaje tugasaba ONU bazoze bararaba mu kugira icyo cyegeranye bafata nk'impande zose ugire cyegeranye bafata impande zose bajya nakore cyegeranye nko mu gihugu kanaka cyabatwa cyabarimo ingorane ikina cyo kwaguma dushe do do duse nk'abashikiriza abantu bazo bavuga ati ngo mu Burundi ngo abantu barapfa ego iyo habaye ingorane za politike mu gihugu ntago hapfa ubwoko bumwe ntago hapfa ubwoko bumwe ahubwo hapfa ababa bari mu migambwe iba ariko iyo hakana ubwo butegetsi wabuhari kanaka bazo bareka kuvuga ati niho nyabwoko kuko naragerageje guca nk'umwakabe amwamwe nagiye ncamwe dufate nk'impande zimwe zimwe ziri mu za Mozambique ziri muri Malawi naziciyemo ndiko narenganije kiraho sinabwo ati ngo n'abantu bo babagiye bamwe bahunga ngo butegetsi za nkuru nziza hari abahunze bava mu gihugu abagenda bahunze inzara iba iri nko mu gihugu bakagenda batwe cyabwe n'iki gihugu kijya kondera aho ba nyabuna ahifashe sacye buke buke kuko genda amaze gutembera nko mu makambi arenga atatu cyankane ndiko nagenda kuri abo bantu bavuga ati ngo baba barahunze n'abandi baba
dukora sozera Moses
hariho abantu babayo amugese mu bwoza cya South Africa abantu babaye sinabwo ko bahunze ubutegetsi bwa nkuru nziza hari abaje badasiyonye defaranga batahunze ibyo byegera gusa nyine baragera ku maho mafi yaje bagiye kurondera impapuro ariko ntabwo sinabwo ngo bahunze leta ya nkuru nziza ahubwo
urakoze ego me icyo kibazo mwagishikirije Moses urakoze cyane rwose reka duhe ijambo umushyira ntahe de gracias nkinahamira agira icyo avuze ibyiyumviro mushikirije Louis na Moses bisa n'ibisa nk'uko mutemera iyo raporo mbega ikintu cyo bagituma abantu bashikiye raporo bavuga ko bivya byatojwe ari byo kuri hari ikintu cinyegeje cyo bakiri nyuma mushya ntahe nkinamira
yewe no kuri abo bantu baje bakandikira ibintu kandi bazikora ibyo bari kora benshi ariko sinavuga ko batabizi niba babigize kandi barabonye ukuri niba baraje Burundi baraje ukuri aho ukuri kandi bakaba babyandika nibaza ko babyandika kubera hari ikindi bagamije hari abo bariko baragira raporo babasumye kuko bari uko ari batatu urabona umwe ari mu Algeria undi mu Sud Afrika undi mu Colombia harya hanyu ntacyo bacana Burundi sentimenti mugabo n'abakozi ni nk'uko hariho abantu b'abazima bise bavuga ahantu ugasanga ariko baravuga ibintu batazi n'uburundi aho buri mugabo ugasanga ariko bavuga ibintu bidatumbereye bidatita bitumvikana ku muntu witwa Kavise Ubwenge nibaza rero yuko bagiye bene kugira ibyo raporo barafite ikintu bagamije ariko barategura nicyo gihe bisubisoma biri ngaho kuko ndibashobora kuza ngo bavuge ndabona mu by'ukuri byose ko atatu bavuze ko batazi babya kudeta ko batavuze iby'abapolisi bapfuye abapolisi barapfuye bashe barenga ijana bwa i Burundi abapolisi ba leta Iburaya muri Amerika iyo bakoze ku mupolisi nta wundi muntu ashobora no kurengana n'abari bose barabarasa bakaba bagabo ngaha nk'ibyo byose nandiki muri ari buziko ntabwo kuvuga rero yuko bagiye bafite intumbero yindi barondera atari yo kuvuga ukuri aca nibaze rero ni icyo rero kibanda baza barangara gutegana ikintu international commission des droits de l'homme hanyuma bakaza bagiriza igatumbira nyuma bagakora amakosa n'amakosa
namakosa gusa yego umushyana he Pancras Chimpai Luina Moses basana bahakana iraporo hanyuma n'umushyana he nkinahamya akabavuze ko abo bashinga ntahe naho atacu bapfa mu Burundi bashobora kuba baratumwe uravye ikintu barenza uruho rw'amazi ku bwicanyi bumwe bumwe bakavuga ubundi yaho umwe bwi muhavuga ku iki mukanya gato
ega fudi nuko uho ari muri Mozambique rinda bihehe amba bari amantunga nuko abantu bacye bavya ngo baje ni barabara bagende ku kwiyamiza raporo nk'uri batana yisomye ugira ngo iyo raporo ko igize nta promo 25 kuva ku Rwanda bisa 25 ugira ivuga ihonya bwoko kuko bafite impungenge z'uko bwa bati hashobora kubona ihonya bwoko uraje akari kabishe kariko karakogwa ibiri kora kuri kiranye ibyo mu Burundi haraho wari bwa ari bwumbe torture yo gushira bido ku magara y'umuntu akosa kamara maza haraho aho wari bwumbe torture yo gufata umuntu ukamukuramwo umutima yamaze gupfa akosa kamara maza
ivyo bikogwa nabande urafise amasanamu avyerekana
yatuvuga amasanamu gubwo bwose bugwa nta amasanamu amasanamu ababunzi bagiye guhamba samasanamu barinda gusaba samavideo barinda gusaba kweri kuvuga ngo barinda kwerekana amananiza kandi hariho abantu bashyitswe n'ibyo bintu gushikaho n'ubu atakije tubugabo basigaranye kwetu tubide twamaruze twamazi turi cyo dutanu babashyira ku magara uyu suje tena ndayizeye ihiciwe hiya ejo muri komando muri ka komando igitega ibyo byose ni ibintu biriko biraba byerekana yuko bavuga bati la violation des droits de l'homme ni migose birandanije ko biriko birabandanya ibara rizogwa Jacques Bigirimana yarivugiye yuko nzi ko ibyo atavyo wibuka yabivugiye kuri iyo radio y'uwanyu hari igihezo ya 19 ukwezi k'umunani yuko Petero Nkurunziza hakagira icaba ihonya bwoko byaramaze gutegurwa kazoba kabaye
Chimpai nibaza ko ico ari kinyoma ni kinyoma ico kiganiro ninje nari ndagitiramishije ntiyavuze ko hazocaba ihonya bwoko ivyo bintu kandi nibiri muri vya bintu abarundi yakwiye kuvuga kirazira kubesha kirazira gutanga ibinyoma ico kiganiro ibyo
wumvirize arije ya
arije sivyo na gatoyi ivyo sivyo ico kiganiro nije nari ndagitiramishije aho ni kinyoma bandanya uri kuravuga ikinyoma cyane gose ni bibi cyane gose bandanya
aho rero ndiko ndakubwira yuko urazi biko biraba mu gihugu ntusobora kugenda hiyo ngo uvuge ngo gushira gati mu giyo ngo mu Burundi na mahoro ngo muri Amerika abantu barapfa ngo mu Burundi abarundi bariko barapfa aha ayitse umuntu akwikumira nuko iyo atari karaburu wiwe acavuga ngo na mahoro iyo atari wari karahunga aca yivugira ngo nabantu bafise ubukene bahunze ubukene bagiye kurondera amafaranga abarundi 300,000 bahunze ubukene abarundi 300,000 bahunze amahoro bagenda mu makambi y'impunzi ijya no hino icyo nemera ni uko hahunze abahutu hahunga abatutsi uyu munsi ubangamiwe si umututsi gusa ni uwo wese atavuga rumwe adashyigikiye icyo kiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza uwo wese batisha ku buhomba ejo
sozera
Petero Nkurunziza atabura gutwara yafashe abahutu bakanigagura abatutsi bavuga bati ibyo ntibituraba gushika bamubivugira bati turi ko twikira abahutu iwacu izo bibarara kwitse tushi agati mu
gihe
uyu munsi siwe bariko barakurikirana siwe bariko barica ejo baheza abatutsi baheza abahutu nawe ugashikira
Moshe na Pancras turakunda turakunda cyane rwose ku radio ijwi rya Amerika abantu bavuga ukuri badakwiragiza ibinyoma tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza radio ijwi rya Amerika isamyanira i Washington DC mu Kirundi mu Kirwanda turafisiye munywa nyuma radio ijwi rya Amerika Bonaventure muri neza
niwe
murafite kibazo murafite icyumviro mu kanya gato cyane rwose nturenze umuntu mu
eje ni cyumviro no tanga
yego
kuri hano banyepotike bo mu Burundi n'abari hanze
yego
turabona bose nta numwe aronderera ineza igihugu bose bariko arondera inda zabo abarundi bashonje bari mu magogo cyo twosaba rero izo mpande zose nuko bicarana bakaraba igituma onira kirasohora izi amaraporo n'igituma bamwe babyanka abandi bakabyemera kuko bamwe babyemera kuko hari inyungu babibonamo abandi bakabyanka kuko hari izindi nyungu babibonamo ariko umunyagihugu mutoya akabandanya ariho ariko arakinyizwa mu kubura ibimutunga kubera usanga amakungu yahagarikije ku mfashanyo yashikira Burundi iyo twabasaba yuko boje hamwe bakaganira ibi byo guterana amajambo bakabiheba hanyuma bakatorera umuti w'ingorane ziko zashikiye Burundi niho twashe tubona ko bakunda Barundi. Murakoze
Bonaventure. Reka izo mpanuro nziza mutanze turazigaruka ku mukanya reka tubanze duhe ijambo mbonimpa muri beneza
niriwe
murasiki ibibazo murafite icyumviro akanya gatoya cyane
rwose ego murakoze
je nitwa Frederic bandanya duga ku ijambo
Frederic ego je nagombe nifite utubazo dushika tubiri
unyarutse uvunagura amajambo
yo wagiye kuvuga ku bijyanye n'uko ngo ibi abo bashyikirije kiyacegeranye ubu babagize ibinyoma ndamubaze ikintu yo abona yuko inyungu baba bafise ni ukubwira ngo bavuge ibintu nkabijya kuko bagiye babikora bigenga ntaho bahengamiye kuko ega barabibona nabo nta kintu kiba ngaha mu Burundi bataba ariko baragoza ego ubindi bwarateye imbere bavuga ngo bakwerekana ukapfura amazina abapfuye n'abapfuye yo naberekana ajya barabifise yose iyo byerekana kandi nta kintu na kimwe ntaho bahengamiye nta kintu nta nyungu nimwe baronderamo ubu twapfa n'ubwo bitandukanye bajya
ikibazo cya kabiri
biraguhakana
akanya karagiye ikibazo kigira kabiri
ikibazo kigira kabiri nagombe ndamubaze ibyo byemeze yerekana yuko iyo komisiyo ya nasiyojini iri kwitegura abanyabwoko nkaca nongera nkongera ko nkavuga ati kari ikintu kigeze kuvuga yuko waruvuze yuko zakigura kigeze amba atarivuze yarasa n'ubivuze nubwo akaye kari kwandika
ibya yarasa ibyo kuvuga ngo yarasa si byo mushiga nahe mbonimpa ivyo vya yarasa sivyo iyo utanwe kuvuga gucyo urumva kwa televizyon nawe okay
reka
duhije ijambo abashinga ntabe bagire ko babishure ikintu gihambaye cyane gose mu bibazo vyashikirijwe cyane gose nuko kutavuga kuri ari ikintu kibi cyane gose reka duhije ijambo professeur Ntamira agire cyavuze cyane cyane ku Murundi Bonaventure asa n'uwadebukiwe cyane gose avuga ko abanyapolitike ku mpande zose bashira inda zabo imbere kandi aho ibintu bigeze niko benshi mu Barundi bariko barabibona duga ku ijambo
muri ibi bintu urabona hariho ikintu cyitwa abantu bashira inda zabo imbere akaba karemenganya bakavuga ibintu atanamu itagira umutwe n'amaguru ukayibaza iyo babikuye bakaza bakavuga ngo abapolisi ngo bagizwe bakavuga ngo basoda bagizwe urabyumva kandi muri icyo gihe ata kintu na kimwe batohoje mu kituku kihari muri icyo gihe rero ndakubwiye yanjye hariho ingorane ikomeye kuko mu gihe atakuri kurimwo nta n'umuntu aheza ngo amenye icyo akora icyo gihe urabona bamenyereye babasubiza ngo ibyo bagiye raporo ibya danzansansi kugira ngo bashike ku zindi zizigenzi nishije nibaza yuko ibyo bintu by'ukwanga gutegura ibintu hari avansi mugabo gaca baca iruhande y'ukuri mu bintu bikwiye guhanwa rwose nicyo gituma navuze ndi uriya agatwara Hollywood za drone akwiye gusaba imbabazi cyangwa agatanga imihoho mu bunyeni ubunyine kuko ndashobora kurungika abantu devetiteri bitwa ngo n'abandi kandi babasa no kuri kuri mutiti ameze neza cyane andeso ndi devre mugabo devre qui est privé de mensonges. Ce sont vraiment des mensonges. Je regrette. Je pense que par avant de voir un qui va résister pour
Ego medika. Leka duhene jambo mushya nae pankrasi nawe nyene agira chavuze ku kubarundi benshi babona ko abanyapolitike bashira inyungu ndazabo batayibaza abanyagihugu bamaze umwaka bashizwe mu bukene butagira izina. Ubukene bwatangwe kuva aho hatanguriye indyane za politiki mu Burundi abanyapolitiki bose nk'uko umushinantahe Bonaventure yabivuze bakaba bashyira imbere inda zabo mu gice mwishe kuri icyo kibazo umushinantahe Pankrasi
gusobanura yuko abanyapolitiki bose bafise ubwoba gito kuko hatwebwe muri senyarege tubatanga inzira nyayo irashe yotuma amakuba ariko arashikira Burundi ahagarara turavuga tuti Petero Nkurunziza naho yihagiye ubutegetsi ku nguvu bukaba buriko burafita amaraso menshi n'amakungu ariko arabyandika nazi arusha avugane n'abatwemera icyo kiringo kiwe cya gatatu hanyuma bitonyishe igihugu gisubire ituze gisubire mu mahoro gisubire muri demokrasi hatunganye amatora adakumira ahurikiyemo bose ari mu ituze hanyuma abarundi basubire mu byabo no mu babo iyo niyo ibira irashe muri senyarege
muravuze
ko ndakwibutse yuko igenekerezo rya 12 ry'ukwezi kw'indwi aho duherukiye arusha intumwa za Petero Nkurunziza zarivumbuye zirasohoka bigaragara yuko iyo nzira atayo bakeneye bigaragara yuko bobo bagerwa n'uko inganda ziguma zitukira mu gihugu aho rero sinovuga ngo abanyapolitiki bose turi mu bwobe gito bwo gusasika inganda bwo kuryoherwa n'uko abarundi bamanye intekera ku mutwe
mwavuze ko umukuru w'igihugu yihaye ubutegetsi ku nguvu ariko nk'abarundi bamutoye aho barashaka kuguhinyuza bakavuga ko amatora yabaye bakavuga ko abandi batagiye mu matora urumva n'ibya bintu by'abarundi bose batavuga rumwe ku bibazo bibatandukanije reka duhe ijambo abanyamanyi muri radio ijwi ry'Amerika ndabona kanya kariko karagenda Dismas mwiriwe neza
amahoro nakugira imana
mwiriwe neza murafite ikibazo murafite icyumviro
Jeho ni cyumviro nashaka kuvuga kuri bijanye n'iki cegeranyo cy'abahinga ba ONI nivyo mu bisanzwe murumvise ko narakana nagiye naho mwavuze ko ari 5000 vyaciye amirije mu gisagara ca Bujumbura no mu gihugu hagati niko vya bimeze naho nari imperereye ejo ni muri Busoni narabonye Busoni muri commune Busoni yo mu ntara ya Kirundo abene gihugu kubwinshi bari bavyitabiriye kugushaka kwabo kugira biye mu cyo cyegeranyo mwarumvise naho numvise mvuga ko araba expert ndasinegera wo mu expert yoza gutegura ikintu kijanye no kubuzima bw'abarundi kiraba uburundi atabajije abarundi abarundi rero banyakugira imana saba bahunze nivyo n'abarundi nibe ne wacu kandi ushaka kubagaruka mugaba abarundi ni twebwe turi hamwe ya muhutu umutwa umututsi nico gituma rero
telefone ya Dismas nibaza ko igenze nabe ariko icyumviro nibaza ko yagishikirije
ndabumva ariko je ndabumva
duga ku ijambo rero duga ku ijambo usozere
yego yego nanzi ko ari minana za kuza kuko nari kumwibariza kuko ahaba ni ku mutumba kandi muroheha nyabugeni ndabizi ibusoni yarahakoreye kandi arahazi nibaza ko ahari kavuga iho nyabwoko naho nyabwoko ariko araba mu Burundi kiretse nk'umuntu bivuga mwarumvise ejo bundi abatutsi ariko aravuga ati twebwe nta nyabwoko tubona mu Burundi ahubwo nibaze twubake ariko minana se yibuka 93 ivyo yavuze birazi sinumva rero urwo rukundo ubwo minani canke Pankrasi bakunda abatutsi mwarumvise mwumvise no mujya mu matanguriye ko bavuga ati abatutsi buriho turiho tuzokwamaho kandi tegeza kubaho hanyira haduga tegeza kugira umva rero aho tugeze mu Burundi samoko nuko bakigihugu naho nyabwoko rikorera aba mwarumvise Daniel Nicubahiro umukuru ejo ku matwitse ni mama arakurikiranye n'asoba yavuga ati abarundi turumwe utegeze kuba kandi tutakenanye mu tutakene ubutuzi tutakene umuntu
umurongo wawe umeze nabi Dismas
twumve ko
icyumviro cawe wagishikirije icyumviro wagishikirije ndumva n'umurongo wawe utameze neza reka duhe ijambo meshake nawe nyene meshake muri we neza
muriwe
mase kibazo murasi icyumviro duga ku ijambo kanya gatoyi cyane
bo je nagomba gushikiriza ati icyegeranyo simbe cyashikirije tabona ko ari binyoma naho nyabwoko mu Burundi bihari aho ndiye mu Burundi uko tubayeho tubayeho neza uko byatanguye imbere mu migumo ko warabona kumenya byari bifashe mugabo imana yaratanze meze neza icyegeranyo cyo kirabyo nibaza ko bo bakoze ibintu babwiye batashi mu Burundi birebere neza bace mu banyagihugu baba baze kimwe mumeze gute mubayeho gute ni ibintu byababwiye n'abafakarazi nyine bacyakuriye kuri iyi umva ko na pakase imujyohera kuko wewe yumva menga baramushigikiye mugabo ndamuhana nka pankrasi ibyo ntiho bishigira bobo boza tukiyubaka u Burundi kuko nabo nyine nubwo woni yo bishyira mu ngufu ndetse yuko atagihugu botwara na bapakase bajyoya byo nkajya ndabwo cyo mutaba pita perezida yavuze yuko ijya kuwunde tiki ba ntawe aho tuba tugeze nibwo byo bahubwo simba no kubokomya ko bibuko nibaze twubaka igihugu kigende neza ibyo by'amareme ntanyari kuko ntaho nyabwoko gihari kandi nta n'abantu bagihapfa nta karumva ko bateye amagenda kuva mu gisagara n'akarapfu y'abantu ubu ntibikihaba abo navuga ati ngo hawe ngo batora ngo bagapfa bakereza cyane nibaza ko ari inyuma hanyuma rero nk'umuntu ari muri ibyo afashwe akabazwa ibibi kubazwa kuko natwe mu Burundi turakana amaperezida hari iyo ugiye ukifatanya n'abari ko bashaka ko Burundi buja mu manga urafatwa ukabazwa igituma wabigiye
yego me urakoze meshake reka duhe ijambo umushana Pankras umuhari senarede ntukwiye gushyigikira Abarundi bose bariko baratakamba bavuga ko umuhutu umututsi umutwa bose ari bamwe ari Abarundi bose senarede ntiho shyigikira mu guhimiriza Abarundi ku ngo umwe
Iyo bitabimeze uko igihugu cy'u Burundi kiracyahiye uyu munsi hariho amasinema bariko barakina mu nama nshingamateka ngo ugende umututsi ngo abatutsi nta ngorane dufise ibyo mu ibarabara ngo ndi umututsi yemera ngo ndi umututsi nyakuri igikuru cy'izo sinema igikuru ni ingendo kuko kuvuga ubumwe ku murango mu ijoro hakavugwa amacakubiri muri kamere mu migenzo hakagirwa ukuvangura amoko ubwo bukuru nyabwo
Pankras abatutsi bavuga ko bari mu mahoro babana neza n'abahutu bariko bakina amasinema
bariko barakina kukuragi biriko biraba mu gisoda wewe uri umumenyesha makuru kandi ugusaba ko ugumye umumenyesha makuru uragi biriko biraba mu gisoda naho uvuga ngo nukurinda kuzana amakamera n'amafoto ntushobora guhakana yuko hariho uruhigi duraba abatutsi baba exfabe
ego medica reka
none ushobora kubideha
ndabona kanya kagiye
abantu b'abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi 99% n'ubwoko bw'abahutu abo bose bari hanze
reka tubaze professeur akanya karagiye Pankras reka tumuhe umunota umwe n'igice professeur nkina deo gracias nkinamira tubwire ukuntu ibintu byifashe mu Burundi hariho nibaza ko mu kanya telefone yiwe yabuze ariko ntacyo murashaka kubandanya mukatubwira muriko muvuga ko hariho uruhigi rw'ubwoko bumwe mu Burundi uwo ariko arahigwa mu ivyo bintu murashaka kubidusubiriramo
ndagusabye n'ishyire ko nabonye ibyemezo kuko namwe uri umumenyesha makuru ntumbwira yuko utazi yuko mu gisirikare ariko haraba uruhigi rurondera abatutsi bahora babasifade ibyo ni ukuri ubaye umumenyesha makuru onete bishobora kuvuga yuko ata abatutsi bariko barahigwa buhongo mu gisirikare ibyo rero ni umuzi ukomeye rwose umushinga ukomeye rwose icyo gisirikare cyari cyubatswe ngo gihurikire mu bwoko bwose kuko ejo havugwa ko hari cy'abatutsi gusa uyu munsi n'amasezerano y'Arusha kirajyamo abahutu n'abatutsi ibyo kuri kigo sakongira yuko ayo makuru utayafite kira noneho nayo masara muri kuravuga nayo makabere kuravuga uraje kumara izo sosiyo naba abasirikare bariko baricwa ubarare ubwoko barimo ubwaribwo iyo rero nibyo uri mu ya politike nibyo
Mungu shikana he Pancras turagushimiye cyane rwose kukanya watwe kugira ngo tuganire turashimiye kana professeur de Garcia Singhamina turashimiye abanyamwanyu bya radio ijwi ry'America badoteya kamo na ama telefone ya goranye mu ntango turashimiye kana ingenieur yadufashe mu ngabwe z'ivyuma tukadushimiye na fatukarara yadufashe kugiranya iki kiganiro mugire amahoro mwese n'umugoroba mwiza